Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko igira 2023 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandatu aribo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Yoweri Museveni w'u Buganda, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Igihugu cy'u Rwanda caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente, nayo Congo carungitse umushikiranganji w'ukwivuna abansi Jean-Pierre Bemba. Ikibazo gikomeye catwaye umwanya munini nk'uko babishikirije n'icerekeye umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Uwo muryango niwo wiyemeje gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu kurungika ingabo gufasha za leta ya Congo guhangana n'imihari y'inyeshamba harimo M23 wigaruriye ibice bitari bike byo mu buseruko bw'ico gihugu. Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, Jean-Pierre Bemba, umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Congo, asanzwe ari icegera c'umushikiranganji wa mbere yabigaruse ko ati turizera ko uwo muryango ushobora guteza imbere akarere kose, kandi ko natwebwe ushobora kudufasha kuko murabizi turi mu ntambara mu bice byo mu buseruko bw'igihugu, aho abantu barenga 2,204,000 batagiye zabo. Turashaka ko mudufasha by'ukuri mu kugarukana amahoro abo bantu bagasubira mu ngo zabo, kandi turazi ko bishoboka. Ikindi twizera nuko vuba tugiye kuronka amahoro, kandi nibyo kuko abanyagihugu nta kindi bashaka atari amahoro, hanyuma tuje mu matora atekanye. Ayo matora Jean-Pierre Bemba avuga, umukuru w'igihugu cha Congo Felix Tshisekedi aheruka gutangaza ko abanyagihugu bo muri ivyo bice birimo intambara mu ntara ya Kivu ya ruguru batazoyajamwo. Umukuru w'igihugu cha Burundi naho yarangije ikiringo ciwe nk'utwara uwo muryango wa EAC, yaragenywe kuba urongoye utwigoro twose tw'ubuhuza mu kugarukana amahoro muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye yasabye bagenzi we kumufasha ico gikorwa, yemeza ko kitorosha na gato. Ati tubwirizwa guhagararira amahoro, umutekano ukubaho neza, intwari ibereye n'agateka kazi na muntu, hamwe n'inzego zikomeye mu karere kose ka EAC. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kuja gufasha bagenzi bacu muri Congo kugarukana amahoro aho yahungabanye. Ibimaze gukogwa murabibona ko agahengwe kabonetse naho atari hose. Gisigaye ni mushigikire kugira ngo utwigoro twose tw'amahoro dushikwe ko muri Congo amahoro asasagare. Yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi no mu karere arenegura ingene Burundi bwagiye nk'umuhuza mu gisirikare c'akarere ka EAC atawucegamiye, ariko bukarungika n'abasirikare gufasha uruhande rumwe muzihanganye arigo igihugu ca Congo. Ibi biremezwa n'umuharwanira mu buseruko bwa Congo M23, umuvugizi wawo Willy Ngoma aheruka kubibwira Ijwi rya Amerika ko hari n'abasirikare b'abarundi benshi basize ubuzima abandi bagafatwa mpiri. Ibi n'amasoko y'Ijwi rya Amerika yaravyemeje kuko yishikiye ku maziko y'umwe mu basirikare b'intwazangabo biciwe muri Congo. Jewe nababwira ko tuguma dufata benshi cyane, benshi pe, harabapfuye batari bake, bamwe baguye icicanga, abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye, harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano. Siyo ntwazangabo yonyene yapfuye, mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye. Umuhinga muri politiki y'akarere akaba n'umwarimu muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda, Ismail Buchanan kuri mikro y'Ijwi rya Amerika abona ko ikibazo cya Congo kidatorewe umuti vuba kizokwegera umuriro akarere kose icyo gihugu kirimo. Ismail Buchanan ahamagarira abegwa n'icyo kibazo bose gushira imbere neza y'abanyagihugu.
Zirangabo zirakenewe, ariko zikenewe mu buryo zagira ubushobozi bwo guhosha intambara iri muri kano gace. Abayobozi bagomba kumva ko tugomba kureba inyungu rusange z'abanyafrika n'ibihugu byacu aho kwireba, ahubwo ni ukureba ko habaye inzira y'ibiganiro ku buryo intambara yahagarikwa noneho bikajya mu maho bakagira ibiganiro. Ni ikibazo gishobora gukemuka, ariko nyine kubera ko akaboko kihishe inyuma k'ibyo bihugu kiri muri bimwe bishobora guteza ibibazo muri kano gace, kuko iyo habaye ibyo bibazo impunzi zirahunga ugasanga zigiye mu bindi bihugu bityo bigatera umutekano muke.
Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashimiye bagenzi we ko bamwakiriye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ashimangira ko bakwiye kubandanya bamufasha nawe nyene kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe cemerewe kwinjira muri uwo muryango.
of the East African Community.
Ubu uwo muryango wa kare ka Afrika y'ubuseruko ugezwe n'ibihugu munani bitatu muri byo ari byo Congo, Somalia na Sudan y'Epfo bikaba birimo intambara. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.